Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 48 n'ibice bitatu na FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo, mbahaye ikaze mu makuru yacu. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, President Trump yagaragaje uko igihugu gihagaze.
In the past, most of the people in this room voted for a wall, but the proper wall never got built. I will get it built.
Woni President Donald Trump ageze ijambo ku Banyamerika. Iyo nkuru n'izindi zirimo umunsi wahariwe ubumwe bw'abarundi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Alois Bigirimana.
Urakoze Edi Rwema. Turayahera kuri inkuru yo muri Leta Zunze za Amerika. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yishimikije ijambo yashikirije Abanyamerika n'amakungu kuri uyu wa kabiri. Turacari ku wa kabiri muri Amerika, yongera gushimikira ko kubaka uruhome ku rubibe Amerika ihana na Mexique biza imbere y'ibindi vyose mu gihe hari ukudahuza kuri ico kibazo muri leta ndetse no mu bashinga amateka.
My administration has sent to Congress a common sense proposal to end the crisis on the southern border. It includes humanitarian assistance, more law enforcement, drug detection at our ports, closing loopholes that enable child smuggling, and plans for a new physical barrier.
Woni Perezida Donald Trump ashikiriza yuko leta yiwe yarungitse itegeko integuro y'itegeko mu bashinga amateka rigerekeye uruhome, ariko gushika ubu ritaraja mu ngiro. Avuga ashimikira yuko leta yiwe n'ubutegetsi afise azobishira mu ngiro. Mu gihe yashikirije ijambo ryiwe rero, Trump yabwiye abashinga amateka ko babwirizwa gushira hamwe kugira bahangane n'ikibazo cy'umutekano mu gihugu. Babwirizwa rero kwemeza amafaranga leta ikoresha mu gukingira urubibe rwo mu manuko. Perezida Trump yishimye ko yongereje ubuzima mu gihugu. Leta yiwe ifatanije n'abashinga amateka baranaguye amategeko araba ivyerekeye imbohe mu mabohero. Trump kandi aremeza ko leta yiwe yemera Juan Guaido nka perezida wa Venezuela, mu gihe Venezuela hakiri kudahuza kubijanye n'indongozi y'ico gihugu. Yavuze kandi ko abasirikare ba Amerika bamaze imyaka 19 barwana mu buseruko bwo hagati. Yemeza ko abasirikare 1,052 bakomeretse. Avuga ati ibihugu bikomeye ntibirwana intambara itigera ihera. Inyuma y'iryo jambo agishikiriza gushika ubu userukira umugambwe wa Demokrate, nawe araza gushikiriza uko uwo mugambwe ubona igihugu cifashe ku butegetsi bwa Perezida Donald Trump. Mu biganiro vyacu vyo kuri uyu munsi wa gatatu, turaza kubashikiriza ico abahinga hamwe n'abandi bashikiriza kuri ayo majambo yashikirijwe kuri uyu wa kabiri muri Amerika. Muza muri ku munsi wa gatatu murambabarira muri bibihugu vy'akarere k'ibiyaga binini. Turabandanya amakuru yacu muri Venezuela. Nyene umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Antonio Guterres avuga ko abasirikare mvamakungu bazokwinjira muri Venezuela. Avuga ko ibihe vyo kurungika abanyamahanga muri Amerika yefo vyataye igihe. Guterres yabwijwe rya Amerika ku cicaro ca ONU i New York kuri wa kabirejo yagize ati ico dusavye dushimitse n'ukwirinda ubwicanyi ubwari bwo bwose atanumwe bwungukira. President Donald Trump yashikirije ko abasirikare ba Amerika bashobora gukoreshwa muri Venezuela ariko ntiyatomoye neza ico tuma abarungikayo. Umukuru w'abasirikare ba Leta Zunze za Amerika nawe mu karere ko mu buseruko bwo hagati nta na kimwe yigeze abwirwa imbere y'uko President Trump ubwa mbere atangaza ko muhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu watsinzwe n'igihe afata ingingo yo gukura abasirikare ba Amerika muri Siriya. General Joseph Voter yabibwiye abashinga amateka ba Amerika ejo ku munsi wa kabiri. Kuvaho Trump atangarije ivyo, abategetsi mu bushikiranganji bwo kwivuna abansi baramaze kwemeza ko bimwe mu bikoresho vya gisirikare bimaze gukurwa muri Siriya. Iyindi myiteguro yo gutahukana abasirikare ba Amerika bashika ibihumbi bibiri nayo ngo iriko irakorwa. Programme za nuclear na misile za Korea ya Ruguru ziracari uko zari kandi ico gihugu kiriko kirakoresha ibibuga vy'indege hamwe n'ibindi bibanza mu kunyegeza ibirwanisho byacu ntibizoterwe n'ibitero by'indege za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo byashikirijwe n'abahinga bishiramwe mpuzamakungu ONU muri raporo bashikirije ejo ku munsi wa kabiri. Uwo murwi w'abahinga washikirije ko ibihano byafatiwe Korea ya Ruguru atacu vyamaze kuko ico gihugu kikirondera ibidandazwa biva mu gitoro kikigurisha kandi bizuku cabujijwe kandi kibandanya gica kubiri n'ibihano cafatiwe n'amakungu. Iyo raporo yo mwibanga yashikirijwe akanama kaoni kajejwe amahoro n'umutekano ku isi ejo ku munsi wa kabiri.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Aloyce Bigirimana. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko twumvikana no kuri internet kuri www.radioajuvewa.com. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ku nshuro ya 28 mu Burundi hizijwe umunsi wahariwe ubumwe bw'abarundi. Uwo munsi ku rwego rw'igihugu wizihirijwe mu mujyi wa Gitega mu muhango wayobowe n'umukuru w'igihugu Pierre Nkurunziza. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Fidel Dantoine Nsabimana.
Barundi gwariko basamiranira ku kibuga cy'umupira titiri ingoma mu gisagara cha Gitega ahabereye ibirori byo kwibuka imyaka 28 heze hemejwe amasezerano y'umwe bw'abarundi. Ivyo birori byari bihagarariwe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza, byatangujwe no gushira ingori z'amashugwe n'inzego zitandukanye uhereye ku mukuru w'igihugu ku cibutso cy'umwe bw'abarundi mu gisagara cha Gitega. Umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza mu ijambo yashikirije abarundi n'amakungu yibukije ko umwe bw'abarundi bwamyeho kuva kera na rindi. Perezida Nkurunziza yavuze ko amazimwe y'amacakubiri yazanywe n'abo yita abakoroni ndetse n'abadomakuru toki.
Abakoroni bamaze kubona ko vyabataye kuwa amazi, baciye bahindura umukenyuro batangura umugambi ugayitse wo gucanishamwo abarundi. Bararema kandi bararementanya amazimwe yuzuye umwijima n'umuzimagiza, bacanishamwo bene mugabo umwe bisunze amacakubiri y'ubwoko yamomekerano. Ako kabi na kabi bibyari mu maraso y'abakoloni, kuko iwabo amacakubiri n'urwango byari igitero cyitabirizo. Akarorero ni nko mu mubiri amacakubiri yiraye, akaba ari nabo kandi baje gutwara Burundi nk'abakoloni.
Naho ibwirizwa shingiro riherutse guhinyanyugwa zimwe mu ngingo zari mu masezerano ya Arusha zigateshwa agaciro, Perezida Nkurunziza avuga ko amasezerano ya Arusha ari amasezerano yaje gusanasana ubumwe bwari bwahungabanye hagati y'abarundi.
Amasezerano ya Arusha hamwe n'amasezerano yo guhagarika intambara Burundi yaje kunywanisha abarundi abahoze bagwana munda. Intambwe zose zitekanijwe muri ayo masezerano twarazishyitse ko inzego zose zitekanywa n'ayo masezerano ziri ku kivi atanu makomiriwe.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yashimiye bimwe mu bihugu n'amashirahamwe byagumye bifasha u Burundi igihe hari abandi bari babuhaye umugongo, acasaba ababanyi n'amakungu kunga ubumwe n'u Burundi.
Baduteye akamo rero n'ibindi bihugu bashaka gushyigikira mu migambi y'iterambere bagende no munsi nabo n'umunsi mukuru turabatuye yuko abantu tubafashe ingingo ko tubaye umwe nabo basigara inyuma tube umwe kuko twarakeneraniye turi magiraniye. Babere umwaka wo gukomeza ubumwe hagati yacu, babere umwaka wo gukomeza ubumwe hagati yacu n'ababanyi, kandi tubere umwaka wo gukomeza ubumwe hagati n'amahanga. Turashimiye cyane n'ibanki ya Afurika y'iterambere badushyigikira mu migambi myinshi, mu burimyi, mu bworozi, mu nyubako, amabara meza n'ibindi n'ibindi.
Abicishije migani itandukanye yagize icyo avuga ku Barundi baba hanze y'igihugu, aho yavuze ko batukisha igihugu.
Abarundi bataye akaranga n'akaranga mutima mu kuvuga nabi no kwambika ibara igihugu cyabo, na cyane cyane abacumbize mu bihugu by'abakoloni, tubasaba gukubitiza agatima mpembero, bazirikane ko atawutera ibuye aho yateretse igisabo, kandi bibuke ko akabande kabaye imanga kataba indagiro. Twirinde gutetereza no guhemukira ababuturazi, twirinde kuba banjana n'abaja, na kare barayamaze ngo byongeye ingeso y'urugo ntiyubaka urundi. Twirinde gukurikira ubwije mu guhurumbira imico n'imigenzo y'abakavamahanga, dushime twongere dushigikire yacu.
Ku bijyanye n'umuzo w'umugwa mukuru wa politike mu ntara ya Gitega, naho nyene yagize ica avuga cahimbaye abanyagitega gusumba ibindi.
Mu mateka y'igihugu y'abasokuru n'abasokuruza, umugwa w'Urundi wa politike wakunda kuri ngaho bishunga Gitega no mecungaro yabo murangya mwaratangwe kutishimira, ariko no muntu uje kwishima mishima bize bose kuko tuzanye gano ukite kwamenyesha ko nari abwirizwa gushyira umugwa mukuru wa politike ko turayitwite igikumu
ivyo birori bikaba vyari vyitabwe na bamwe mu baserukira ibihugu n'amashirahamwe mpuzamakungu nk'ibanki y'iterambere ya Afurika, BAD n'abandi. Igitega, Fidel d'Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika.
Tukivuga ibijyanye n'umunsi wahariwe ubumwe bw'Abarundi, hari abasanga inzira ikiri ndende ku banyapolitike kugera ku bumwe nyabwo, barimo Sylvestre Ntibantunganya wigeze kuyobora u Burundi. Mu kiganiro yahaye mugenzi wacu Diane Nahazwe, uyu wahoze ayoboye u Burundi, arashima ibimaze kugerwaho.
Ubu mu Burundi ubwoko burya bavuga bw'Abatutsi bw'Abatwa abantu barabuvuga amenya, ugasanga nawe wibabaje hirya no hino. Ni ukubwira yuko hari intambwe yatewe kuko bwa mbere hoho icyo kibazo abantu bubahutse n'ubahuka bakakivuga, ariko si ukuvuga yuko cyaherengeteye haba namba, na cyane cyane wumvise ibyo nyine Abarundi batubwira bati ni ikibazo cy'abaharanira ubutegetsi, bamwe bashaka kubuguma ko abandi bashaka kubushikira. Aho ntushobona ibya nkenerwa kugira ngo icyo kibazo gitore inyishu nziza zishimishije. Aha agace bijyana rero nuko ubutegetsi bw'igihugu butunganywa ingene abantu babushikira, ukamenya yuko iyo ufikiriye ubutegetsi utabushikira kugira ngo wirabe wenyine, ubushikira kuko ugiye kuba umusuku w'abantu, umusuku w'Abarundi. Hamukamenya yuko abo bahagushize bafise uburenganzira bwo kuzabarabaza bati bigeze hehe, hashobora kuba hari imigambi ikomeye gusumbya uko byari kera. Umugambi umwari myinshi bwo ugasanga ashobora kuba umugambi umugira uti zose nigarurira kuri jewe. Numvise n'umunsi wasabye mu gisabisho yavuze ati mana uturinde amacakubiri, amarashiramo ati n'amacakubiri y'amadini. Urumva ashobora kuza byinshi kuvuga yuko rero icyo kibazo umuntu atekereza kwa marikanuye kugira ntihagire na kimwe kiza gitosekaza ubwo bumwe.
Ubwo tugiye muri ivyo vy'imigambwe tukaja no muri ivyo vy'amadini, ntiduhava dusanga turiko tuja muri demokarasi n'ubumwe bwa perezida.
Erega nico kibazo kihari. Jewe nari muri urya mugu wategura ikibazo cy'umugwa rero nayikubwiye, warabona yuko ikibazo ari ikibazo cy'ubutegetsi ingene bushikirwa n'ingene bukoreshwa. Kuko uzobaze n'ahandi ngaha mu gihugu nta nahamwe uzosanga hari intara n'imwe, hari umutumba n'umwe, hari komine n'imwe. Abarundi muri birya by'amoko twavuga abahutu cyangwa abatutsi, hari uwabyutse mu gitondo gihe kimwe akagenda ngo ngiye naka akagenda ngo ngiye kwica naka akagiye ngo ngiye gutora tuza naka byamabiza bivuye baharanira ubutegetsi ngai bujumbura urashobora gufata ibyabaye mu 1965 byavuye mu guharanira ubutegetsi byashitse mu 2002 byari mu guharanira ubutegetsi urashobora gufata ibyashitse mu 1993 byari mu guharanira ubutegetsi niho rero ubona yuko bya barundi nibihenze bavuze byo barundi duteza kwicarira cyane ingene ubutegetsi bushikirwa bugakoreshwa ku neza ya bose iyo utwaye nabi ukashaka kugenda udakurikiza amabwirizwa abantu bagenderako uri ku butegetsi uri ubushaka ushusanga inyuma haragati yo kujya kurondera abagushigikira ufatiye ku kari kamwe kamwana wa mama ushingira ku migambwe ushingira ku ibyo twita ubwoko ushingira ku madini ushingira hehe cyo gituma buriya umuti nyamukuru kugira ngo umwe bukomere no gukomeza intwaro ya demokrasi bose bakayemera ikagendera ku mategeko ku mabwirizwa abantu bose bumva bumvikanye kandi bemera bagasonera aho uzosanga atakibazo cyongeye kwa mu Burundi gishingiye kuryo twita ubumwe bw'abarundi
hamatuvuye muri abo banyepolitike muvuga bashaka kuja ku butegetsi canke ntibashake kubuhana hana tukaja manyagihugu murashimishwa nkamwe bwe mwari muri uwo murugo wategwe ubwomwe bw'abarundi murashimishura ingene umunyagihugu hasi ariko arafumbatira ubwo bumwe n'ingene bwibonekeza manyagihugu bato bato
bagiye bavuga ngo harabaye ko habaye ingorane ku 2015 uzorahe mu gihugu hagati usanga abanyagihugu bagiye bifata ugasanga ingorane ziguma ziri muri babanyapolitike nyene nta munyagihugu uzosanga ari wagenda kugira bunaka ndamwanka kubera iki habanamba
ko mumvaga perezida ku ruhande go rw'abanyagihugu aramarame abanyepolitike bobo akaguhemwa bavunira no munsi nyuma y'imyaka 2018 kugira ngo byose bigende neza nk'uko mwari mwarabiteguye kubakaye
akaguhe nibyo abantu bose bagenda bavuga erega abantu bagiye hamwe imisi yose hari ibibazo bakagira batereka turabe imboni mvano yavyo tubahana umwe wese dushigikirana umwe wese inzira nziza niyo nta yindi nzira buriya inzira nuko abantu baganira mugo gusaba bakaraba bati tuganira dushingiye gute turi kuko iyo utemeje kandi ibintu uko biri ukuganira bica bigora ugiye kugira uti dusambure aho kugenda ugira uti twubake gusumbya uko byari biri uyu munsi
uwo yari Silvestre Ntibantunganya wigeze kuyobora u Burundi mu kiganiro na mugenzi wacu Diane Ninina Hazwe.
Njuti mukurikirana ibiganiro kuri Radio Ijwi ry'Amerika mu biganiro byacu umuntu aretse kudukurikirana kuri FM mushobora no kudukurikirana ku mirongo migufi bita short waves ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 10 gushika isaha 11 zo kumuhingamo mushobora kudukurikirana kuri kilohertz 15,320 kilohertz 15,765 na kilohertz 17,730 ku munsi wa gatandatu no ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mutwumvira kuri kilohertz 15,180 na kilohertz 13,630 mu gihe ku munsi w'Imana guhera isaha 12 gushika isaha 12 n'igice zo kumuhingamo mudukurikirana kuri kilohertz 15,466 na kilohertz 17,530 Radio Ijwi ry'Amerika, Radio Yanyu.
Ikigo cy'ubushakashatsi Freedom House gikorera hano i Washington DC gikurikirana iby'ubwisanzure muri demokarasi, uburenganzira bwa muntu n'itangazamakuru cyasohoye icyegeranyo cy'umwaka ku bwisanzure ku isi. Agashya nuko cyasanze demokrasi ya Amerika yarasubiye inyuma muri iyi manda ya mbere ya Perezida Donald Trump. Ese ibi bishobora kugira izihe nkurikizi kuri demokrasi mu bindi bihugu, cyane cyane ku bijyanye no kwibasira abaturage mu buryo budasanzwe? Nibyo Claude Ganza munyamagana uri mu Rwanda yakusanije nyuma yo gusoma icyo cyegeranyo.
Icyegeranyo cy'ikigo cy'ubushakashatsi Freedom House kivuga kuri za guverinema zirenga imbibi zigakurikirana abahungiye mu bindi bihugu cyangwa diaspora yabyo. Freedom House yasanze ibihugu bigera kuri 24 byaribasiye abaturage babyo bahungiye mu bindi bihugu. Uburusiya, Ubushinwa, Turukiya, Iran na Arabia Saudite ni bimwe mu bihugu bikomeye byibasiye abanyapolitiki batavuga rumwe nabyo, bamwe bagatotezwa gusabirwa koherezwa iwabo kubashimuta cyangwa bakanabica. Kuba Arabia Saudite yariciye umunyamakuru Jamal Khashoggi muri Turukiya ni rwo rugero rw'uko ibihugu bikoresha igitugu birenga imbibi bigakurikirana nabo bibafata nk'abanzi. Mu bindi bihugu, muri Slovakia naho itangazamakuru ryaribasiwe, aho Jan Kuciak wakoraga inkuru zicukumbuye yarasiwe mu rugo nyuma yo kugaragaza ko hari abategetsi muri guverinoma bafitanye isano n'ibyaha by'ubugome bukomeye byagiye bikorwa. Nubwo muri raporo ya Freedom House biboneka ko ibihugu byatakaje amanota biruta ubwinshi byiyongereye amanota, ivuga ko nanone mu 2018 icyuho nacyo cyagabanutse ugereranyije n'umwaka wa 2017, kuko hari ibihugu byiyongereyeho amanota arenga 5 ugereranyije na 2017. Hari n'ibihugu iki cyegeranyo kigaragaza ko abanyepolitike bemereye abaturage cyangwa bahatirwa kwemera impinduka za demokarasi, ku buryo byerekana ko abaturage bakomeje kurwanira uburenganzira bwabo, kubaza abayobozi ibyo bakora, yewe no mu bihugu bitari byitezwemo. Freedom House ivuga ko impinduka nk'izi zabonetse mu bihugu bya Angola na Ethiopia ku mugabane wa Afrika, Armenia mu Burayi na Malaysia muri Asia. Imyigaragambyo y'urudaca yabaye muri Ethiopia yahatiye ishyaka riri ku butegetsi gushyiraho ministre w'intebe watangije impinduka, arekura imfungwa za politike kandi afungura urubuga rwa politike mu kugaragaza ibitekerezo. Mu bihugu 50 aho bwisanzure bugerwa ku mashyi kurusha handi mu isi, ikigo Freedom House cyagaragajemo 13 birusha ibindi guhonyanga ubwisanzure, kandi 7 muri byo nibyo ku mugabane wa Afrika. Siriza ku isonga mu bihugu bitarangwa nk'ubwisanzure, igakurikirwa na Sudani y'Epfo na Eritrea. Uburenganzira bwa muntu, ubukungu n'imibereho y'abaturage byarushijeho kwangirika mu gihugu cya Venezuela nyuma yaho perezida Nicolas Maduro akomeje kugundira ubutegetsi. Freedom House inagaragaza ibindi bihugu hirya no hino ku isi bikomeje guhutaza ubwisanzure kubera abategetsi badashaka kurekura ubutegetsi bwakurura imvururu, kuniga ubwisanzure mu bya politike n'ubwitangazamakuru nko muri Cambodia, no gushyiraho ibihano bikarishye ku batavuga rumwe n'ubutegetsi nko muri Tanzania. Iraki nayo igaragazwa nk'igihugu cyabaye imehererekanya ry'ubutegetsi mu mahoro, nubwo hatabuze kuvuga uburiganya n'ibarura ry'amajwi ku nshuro ya kabiri ritavuzweho rumwe. Igihugu cya Sri Lanka nacyo cyagaragaje ubwigenge bw'imikorere y'urukiko rw'ikirenga, ubwo rwateshaga agaciro icyemezo perezida Maitripala Sirisena yari yifatiye ubwe cyo kwirukana minisitiri w'intebe, urukiko rw'ikirenga rukacyanga ruvuga ko kitubahirije ibiteganywa n'itegeko nshinga. Hari ibindi bihugu bitanga icyizere kizanzamuka rya demokarasi. Ibi ni nka Malaysia, aho urunana rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi batsinze mu matora ishyaka rya minisitiri w'intebe Najib Razak ryari rimaze imyaka 40 ryihariye ubutegetsi. Kuba Uzbekistan ayikomeje kurekura imfungwa za politike no koroshya ibihano byafatirwaga imiryango itari ya leta, Freedom House bigaragaza nk'intambwe nziza no gukiri kure cyane yo gusubiza demokarasi yayo ku kigero cyiza yahozeho. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin na mugenzi we Ilham Aliyev uyobora igihugu cya Azerbaijan bakoresheje ububasha n'uburyo bafite bongera gutorerwa kuyobora ibihugu byabo. Abari ku kigo Freedom House gisanga barabigejejweho no kuniga itangazamakuru ryigenga na societe civile, gukoresha nabo umutungo w'igihugu no guhiga bukwara abakomeye mu banyapolitiki barwanya ubutegetsi bwabo, hakiyongeraho ubujura bweruye bw'amajwi. Iki kigo cy'ubushakashatsi kivuga ko ikandamizwa muri Misiri ryakajije umurego, maze inzego z'umutekano zifunga nta mpamvu bagombaga guhatana mu matora. Abdel Fattah al-Sisi avuga ko ariwe yatsinze ku kigero cya 97%. Tunisia nayo inengwa kunanirwa gushyiraho urukiko rurengera itegeko nshinga, kuko bishyira mu kaga ubwisanzure bw'urwego rw'ubutabera, nyamara ari cyo gihugu rukumbi gitanga ubwisanzure kurusha ibindi byose by'Abarabu. Angola nayo ni igihugu kigaragaramo impinduka nyuma y'uko perezida mushya Joao Lourenço agereye ku butegetsi. Yafashe ingamba zo guhashya ruswa n'umuco wo kudahana, anagabanya ububasha bw'umuryango wari umukuru w'igihugu mu byemezo bifatwa mu nzego za leta, ndetse ububasha bwongerera ubutabera. Ahandi ku mugabane wa Afurika, demokarasi ya Senegal yafatwaga nk'imwe mu zitajegajega mu burengerazuba bwa Afurika, irasa nk'igiye kuvangirwa namwe mu mavugurura ashobora gukumira abatavuga rumwe n'ubutegetsi ntibazabone uko bitabira amatora ateganyijwe mu minsi iri imbere.
Ubu noneho tugiye kubagezaho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Iki kiganiro twagiteguriwe kandi turakigezwaho na mugenzi wacu Thomas Kamirindi.
Mwaramutse neza, tugiye kurebera hamwe mu magambo make amateka y'ijambo perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ageza ku baturage ku miterere y'igihugu cyabo, ijambo bita The State of the Union Address mu Cyongereza. Ikaze mu kiganiro Amerikana. The State of the Union Address n'inshingano Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahabwa n'itegeko nshinga rivuga ngo rimwe na rimwe president agomba kugeza ku nteko ishinga amategeko Congress uko igihugu gihagaze. Perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika George Washington yabikoze bwa mbere ku itariki ya 8 y'ukwa mbere mu 1790. Yavugiye ijambo imbere y'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko iteranye. Kuva icyo gihe byabaye umuco ngarukamwaka, nubwo bwose itegeko nshinga ritamutegeka kubikora buri mwaka. Ikindi kandi itegeko nshinga ntiritegeka umukuru w'igihugu kuvuga ijambo. Ni ukuvuga ko ashobora gukoresha ubundi buryo bwose, igikuru ni uko ageza ubutumwa bwe kuri Congress n'abaturage. Bityo uhereye kuri perezida wa gatatu Thomas Jefferson wategetse kuva mu 1781 kugera mu 1809, abakurikiyeho bose babikoze mu nyandiko, noneho iyo nyandiko igasomerwa imitwe yose ya Congress iteranye n'umunyamabanga mukuru uhoraho w'inteko ishinga amategeko. Kugira ngo umukuru w'igihugu abe ari we ubwe wivugira iryo jambo imbere ya Congress, byashubijweho na perezida wa 28 Thomas Wilson mu 1913 akimara gutorwa. Thomas Wilson yategetse kugera mu 1921. Kuva icyo gihe kugeza ubu byabaye umuco udakuka wo kuvuga ijambo imbere y'inteko ishinga amategeko imitwe yose iteranye. Ijwi rya Amerika. Mu ntangiriro kwerekana uko igihugu gihagaze byabaga hagati ya Perezida wa Repubulika na Congress gusa. President Franklin Delano Roosevelt niwe wabihinduye mu 1934. Kuva icyo gihe kugeza ubu byabaye noneho ubutumwa hagati y'umukuru w'igihugu n'abaturage. Byarushijeho aho radio na televiziyo zadukiye. Buri gihe iryo jambo rihita kuri radio na televiziyo igihe Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo arivugira muri Congress. Kugira ngo abantu benshi bishoboka babone uko barikurikira, arivuga kenshi ku mugoroba abaturage barangije imirimo yabo bibereye mu rugo. Perezida wa 30 John Calvin Coolidge wategetse kuva mu 1923 kugeza mu 1929 niwe wavuze ijambo The State of the Union rinahita bwa mbere na mbere kuri radio. Byari mu 1923. Mu 1947 nibwo ijambo ryatambutse icyarimwe kuri radio na televiziyo bwa mbere na mbere president arimo arivuga imbere y'inteko ishinga amategeko. Ni perezida wa 33 Harry Truman wategetse kuva mu 1945 kugera mu 1953. Mu magambo make, ijambo The State of the Union ni umwanya ubutegetsi nyubahiriza tegeko buba bubonye wo kwerekana politiki y'igihugu, politiki imbere nyine na politiki mpuzamahanga. Radio Ijwi rya Amerika. Igihe perezida arimo ageza ijambo ku gihugu cyose, abayobozi b'inzego zose z'ubutegetsi baba bateraniye mu cyumba kimwe. Inzego z'umutekano rero ziteganya ko hashobora kuba impanuka ikabatsemba bose cyangwa ikababuza gukora akazi kabo ko kuyobora igihugu. Bityo hari umwe mu bagize guverinoma na bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko ndetse n'abacamanza bajya mu bwihisho ahantu hatandukanye hatazwi kugera ijambo rirangiye, kugira ngo bene iyo mpanuka iramutse ibaye hatabaho icyuho mu butegetsi. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije, ndabashimiye cyane rwose. Mugire umunsi mwiza. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Rakoze Thomas Kamirindi utugejejeho ikiganiro Amerikana kivuga ku byaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo. Shuti mwari muduteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye. Mu izina ry'abagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibi biganiro. wabishize hamwe ni Geoffrey Mutagoma. Amakuru yo hirya no hino ku isi mwagejweho na Alois Bigirimana, nawe kuri mikro mwari kumwe nanjye Edi Rwema. Mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.